Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.co. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaramutsa ndabahikaze mu biganiro byacu.
Umwaka ushize twari twavuze ko umwaka duteganya kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke 6% ariko uburyo bamaze gukora projection hari ibintu bigenda bihinduka mu bukungu.
Uwo ni Ministri Claver Gatete w'u Rwanda ushinzwe imari n'igenamigambi avuga ku bwiyongere bw'ubukungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2016.
Ibyagirizo vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri mugenzi we yasubiriye Perezida Barack Obama ko yoba yarakoresheje utwuma two kumusoma ku rusaku mu bihe mu buhinga bwa telefone ziwe ntaho bifatiye.
Abaturage mu Buholandi bazindukiye mu matora y'abadepite ahanzwe amaso n'ibihugu byinshi ku mugabane w'u Burayi.
Boris Johnson, umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire n'amahanga, ari muri Somalia mu rugendo rutari rwatangajwe.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere mu gihugu cya Somalia. Orient
urakoze cyane Edigwema. Boris Johnson, umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire n'amahanga, yabwiye umukuru w'igihugu cya Somalia kuri uno munsi wa gatatu ko igihugu ciwe ciyemeje gufasha gukomeza umutekano muri Somalia no kugwanya amapfa abandanye kwibonekeza muri icyo gihugu. Aho ni mu gihe hari muri icyo gihugu mu rugendo rutari rwatangajwe i Mogadishu, igisagara gisanzwe kitarimwo umutekano ukwiye. Johnson yagize inama mu mwiherero na Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed ku rugo rwiwe rwari rucungira umutekano bikomeye. Amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Somalia amenyesha ko abo bategetsi baganiriye ku mapfa abandanye kwibonekeza muri ico gihugu, ikibazo c'abagwanyi b'iterabwoba ba El Shabab no kunama yimije kuba kuri Somalia mu Bwongereza vuba. Inyuma y'iyo nama haba bategetsi bahaye ikiganiro bamenyesha makuru, aho umukuru w'igihugu cya Somalia yasavye Ubwongereza gufasha gutsimbataza umutekano mu gihugu ciwe. Johnson yasavye amashirahamwe jeje gutabara imbabare gufasha kugira ubuzima bw'abanyagihugu bukingigwe mu gihe icyo gihugu kiriko kiragerageza kugwanya ikizuba cinshi kiriyo kuva mu mwaka w'2011. Kuva icyo gihe hamaze kwitaba imana abantu bagera ku 260,000. Haciye iminsi mike Ubwongereza butangaje ko buzofashisha Somalia amamiliyoni 19.5 vy'amadolari mu kugwanya inzara muri ico gihugu.
Abantu bagera kuri 25 bishwe bahitanwe n'igisasu cy'umwiyahuzi mu murwa mukuru wa Syria Damascus, mu nzu urukiko rukuru rukoreramo. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru bya Syria avuga ko icyo gitero cyagabwe n'umwiyahuzi nubwo nta makuru arenza yo yatangajwe. Icyo gitero kije gikurikira ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu 40, abandi 120 barakomereka ku irimbi ry'abashyite mu cyumweru gishize. Amasaha make nyuma y'icyo gitero hongeye kuba ikindi gitero aho umwiyahuzi yiturikije mu nzu y'uburiro mu burengerazuba bw'umujyi wa Damascus. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu benshi. Ishami rya Al-Qaeda rikorera muri Syria ryahise ryigamba icyo gitero. Benshi mu bahitanywe n'icyo gitero ni Abanya-Iraq bari mu mutambagiro nk'uko byemejwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu muri Syria.
Ivyagirizo vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri mugenzi we yasubiriye Perezida Barack Obama yuko hoba harakoresheje utwuma two kumusoma ku rusaku mu buhinga bwa telefone ziwe ikiringo c'indwi zibiri imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba mu mwaka uheze naho bifatiye. Ivyo vyavuzwe kuri uno munsi wa gatatu n'abategetsi bakuru bakagwi k'inama nshingamateka ya Amerika kajejwe amatohoza. Dennis Nunes wo mu mugambwe wa Republika Perezida Donald Trump aturukamwo akaba n'umukuru wako kagwi k'inama nshingamateka yavuze ati nta kimenyetso na kimwe gihari cerekana ko ivyo vyabaye. Ati kandi nta gusoma urusaku kwabaye kunyuba kwa ya Trump Tower iyo nyubakwa niyo irimo ibiro bikuru vy'amashirahamwe ya Donald Trump akaba kandi ari naho yaba ico gihe Adam Schiff umutegetsi mukuru waserukira abo mu mugambwe w'abademokrati muri ako kagwi kagize amatohoza nabo bavuga ati kugeza uyu munsi nta kimenyetso mbona cerekana ko Obama yatanze itegeko ryo gusoma rusako kuri Trump ati ivyo ntawe bifatiye na gato.
Umukinyi w'icyamamare wa sinema Ben Affleck yatangaje ko yarangije amasomo yo kumufasha kureka inzoga zari zaramugize umugaragu wazo. Ibi Affleck usanzwe afite amateka yo kunywa inzoga nyinshi yabitangarije ku rubuga rwe rwa Facebook kuri uyu wa gatatu. Yagize ati maze kurangiza kuvurwa ibibazo by'ubusinzi maranye iminsi kandi nzakomeza guhangana nabyo mu minsi iri imbere. Affleck yavuze ko icyo cyemezo cyo gushaka ubufasha bwo guhangana n'ibibazo by'ubusinzi yagitewe no gushaka kuba umubyeyi mwiza w'abana be. Yanditse ko yashatse kwereka abana be ko nta gisebo kiri mu gushaka ubufasha iyo ubukeneye. Yashimiye abamufashije muri iyo nzira amazemo iminsi barimo wahoze ari umugore we Jennifer Garner batandukanye mu mwaka w'2015. Affleck na Garner nawe w'umukinnyi wa sinema bafitanye abana batatu.
Muri Amerika kaminuza zine kuri cumi zitangaza ko igitigiri cy'abanyeshuri biyandikisha kuza kuzigamwo cyagabanutse. Ibyo bitangazwa n'ibigo bitandatu bigira ubushakashatsi mu byerekeye amashuri yisumbuye muri Amerika. Ubwo bushakashatsi bwagizwe ku makaminuza 250 bwasanze igabanuka ry'abanyeshuri bava mu mahanga buri biri cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Bavuga ko ibyo bitigiri byagabanutse ibice 39%. Benshi muri abo banyeshuri bagabanutse bahora bava mu bihugu nka Arabi Saudite, Iran na Kuwait. Aho ni mu gihe abanyeshuri barenga umuriyoni bava mu mahanga baza muri Amerika muri za kaminuza zaho bari basanzwe bungukira igihugu ubutunzi bw'igihugu amamiliyoni 32.8 ku mwaka. Igice kinini cy'abanyeshuri baza bava mu mahanga bava mu Bushinwa bakaba ari 300,000 bagakurikirwa n'abava mu gihugu cy'Ubuhindi baba ari 160,000.
Amakuru yo hanze tuyasoreze mu gihugu cy'Ubuhorandi aho abaturage bazindukiye mu matora y'abadepite ahanzwe amaso n'ibihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi. Abaturage baratura hagati y'umukandida wo mu ishyaka ritsimbaraye ku bitekerezo bya kera rigizwe n'abishisha abimukira n'abanyamahanga riyobowe na Greet Wilders n'iriyobowe na Minisitiri w'Intebe usanzweho Mark Rutte. Byitezwe ko ishyaka rya Wilders benshi bafata nka Donald Trump w'Ubuhorandi riza kubona amajwi menshi mu nteko ishinga amategeko nubwo amahirwe y'ubwiganze ahabwa Minisitiri w'Intebe Rutte. Abakurikirana hafi ibya politike ku mugabane w'Uburayi baribaza niba ibyabaye mu Bwongereza ubwo abaturage baturaga kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi bishobora kuba mu Buhorandi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Mubikomwe kandi nawe nitanga ishaka muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira kuri 95 n'ibice 2 no kuri 94 n'ibice 9 FM mu Kigali naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ministeri y'imari n'igenamigambi mu Rwanda kuri uyu wa gatatu yatangaje ko ubukungu bw'icyo gihugu bwazamutse ku gipimo cya 5.9% mu mwaka w'2016. Zimwe mu nzego zagize uruhare mu izamuka ry'ubukungu zirimo urwa serivisi n'inganda. Icyakora rubanda rwo hasi bo baratangaza ko babayeho nabi cyane mu gihe ubuyobozi buvuga ko ubukungu bwazamutse. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Imibare ya Ministeri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda nk'uko yeretwe itangazamakuru igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka w'2016 bwazamutse. Mu mafaranga, mu 2016 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda uri kuri miliyari 6,618 by'amafaranga wavuye kuri miliyari 5,957 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'2015. n'umusaruro mbumbi ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda gishyira ku mpuzandengo ya 5.9% mu mwaka wa 2016. Iki gipimo kiregera icyari cyateganijwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Impande zombi zari ziteze ku musaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda mu 2016 wari buzamuke kuri 6%. Kuri ambasaderi Gatete Claver, ministre w'imari n'igenamigambi mu Rwanda, arasanga ikigero ubukungu bw'u Rwanda buri hureta uruzuba n'ibindi byateye impinduka ubwabyo ntacyo bitwaye kuko bitari kure y'ikigero ubukungu bwari bwitezweho.
Umwaka ushize twari twavuze ko umwaka duteganya kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke 6%, ariko uburyo bamaze gukora projection hari ibintu bigenda bihinduka mu bukungu. Kimwe ni ririya zuba twabonye mu by'ukuri rya tutatekereza ko zangana kuriya, n'ibindi byagiye bihinduka hirya no hino. Noneho biragaragara yuko umubare wababonye nanone ushaka urangana hafi n'uko twari twakoze projection yacu. 5.9%, ni ukuvuga ko we are almost close to perfect. So really showing yuko projection yacu iyo twagize iri close to the reality.
Inzego zifatwa nk'inkingi za mwamba mu izamuka ry'ubukungu mu 2016 n'urw'ubuhinzi n'ubworozi, urwego rw'inganda n'urwego rwa serivisi. Imibare y'imishya y'ubutegetsi iragaragaza ko urwego rwa serivisi mu 2016 biri ku mpuzandengo ya 48% by'umusaruro mbumbe. Iyo mibare y'imishya ikomeza kugaragaza ko imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi yavuye kuri 33% ijya kuri 30%. Ni mu gihe imirimo y'inganda yo ubutegetsi bugaragaza ko yavuye ku mpuzandengo ya 14% ikajya kuri 17%. Ubutegetsi ntibugaragaza icyo bwiteze ku bipimo by'izamuka ry'ubukungu mu 2017, bukavuga ko hari byinshi bugomba kubanza gusuzumira hamwe n'izindi nzego. Bufatiye kubiriho, ubutegetsi ntibubura guteganya ko n'ubusanzwe inzego zagize uruhare mu iterambere ry'ubukungu mu 2016 zizakomeza kuzamuka. Ministre Gatete Nanone:
Anga tubona yuko inganda zashobora kuba zatera imbere, noneho iriya section y'inganda ifite 14% ikaba yazamuka. Ikindi nacyo tubona nuko service sector yacu nayo yazamuka birengejeho cyane cyane yuko ibyangombwa byose by'ibanze yuko dufite Rwandaya irakora expansion. Turubaka India Airport nshya, nanone amahoteli aragenda yiyongera, arayo tumaze kubona. Aho dukorera amanama haragenda naho haguka. Programu yacu iragenda imenyekana hanze ku buryo abantu bishimira kuza gukorera amanama yabo hano, ariko noneho n'abamukerarugendo bakaba biyongera cyane. Ibi turabona yuko bizagira ingaruka nziza ku bijyanye na service sector.
Imibare iragaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka, ariko biranagora kubyumvisha rubanda rugufi bitewe n'imibereho baba babayeho. Barimo barya rimwe ku munsi nabwo babanje kwiyuha kuya, abatarya n'abasuhuka kubera imibereho mibi aba baba mu Rwanda.
Mbega nanye muri make kugira ngo n'utumbashe kuduhaha, ni inyana nari mfite nagurishije mbasha kuba nkisunika iminsi.
None se nk'ubu ngubu reka dufite kuwa kane uyu munsi, umera kujya komeza kuwa mbere. Ubu ni ukwirirwa ngenda ngutyo mu muhanda kugira ngo ndekobwira njye mu nganye nkunje imbavu. Ni ugukunja ibigumba ari uko imbavu zari ziho kera. Ndajya mu rugo umwana ati ya mama tibike ati haha tibike, nta natano ufite. Ubwo rero bikahitamwo kugira ngo te kwirirwa ntaraso. Ubu mvuye za kimvuzo, ubu ndajya ngira mu kabuga. Miterambuka mu gitabaye no mu gasasa na ukasambiri zigeze z'ijoro. Nimba batetse ugakoma babonye nosu ya gahunga, ntabwo ndwanya n'abane gikoma noyere miteri njya mu byubuto byuke ntaraso.
Baragenda rwose bashiriye Uganda. Bashize bagenda natwe n'ukubura tike. Umuntu apfa yabonye agakoma ni kamwe. Nako kandi hari igihe ukabura. Kwarigorewe.
Mukaryama?
Tukaryama nyine.
Uyu nayo twamusanze mu bende muri Uganda mu cyumweru gishize yarasuhutse.
Baturutse mu karere ka Nyagatare.
Muri hano Uganda ubuzima bumeze bute se?
Nina ntago buramera neza ubuzima, nibwo turacyashakisha. Tumaze icyumweru.
Muri kurya muto?
Umugabo akora ku munsi bakamuhemba nyine umutwaro akazana tugaha nuko tukaje.
Imwe mu ntambamye ubutegetsi buvuga ko zateye ubukungu kutazamuka uko bwari bwiteze zirimo uruzuba rwibasiye ibice bitandukanye by'igihugu bitera igabanuka ry'ibiribwa mu ngo no ku masoko. Ni ikibazo gishobora kuzakomeza kuzonga Abanyarwanda bari hejuru ya 65% bakesha amara mu kubuhinzi igihe cyose bazaba bakigengwa n'ikirere aho gukoresha gahunda iteye imbere yo kuhira imyaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Eric bagira ubusa, umunyamakuru wacu ukorera i Kigali mu Rwanda. Uwo mudamu wavugaga umutwaro icyo yashatse kuvuga ni 10,000 by'amashiringi ya magande. Mu Rwanda kandi uburyo bushya busigaye bukoreshwa mu nkiko bwo kugera kuri dosiye hifashishijwe ikoranabuhanga bwatumye abagororwa bagera kuri 50 baregwa ibyaha by'iterabwoba batabasha kuburana mu rukiko rukuru. Abagororwa barasaba ko bahabwa dosiye zabo mu mpapuro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika asumutakaboye.
ubwo urubanza rwasubukurwaga mu rukiko rukuru abagororwa kimwe n'ababunganira bagaragaje inteko iburanisha ko batigeze babona umwanya uhagije wo gusoma dosiye zabo kuko umwanya w'isaha imwe bahabwa na muri gereza ngo basome dosiye zabo hifashishijwe mudasobwa basanga udahagije maze basaba umucamanza ko bahabwa dosiye zabo hifashishijwe impapuro nkuko byari bisanzwe hari n'abagororwa basabwe kuba babona uburenganzira bakishakira mudasobwa zabo Maitre Auguste Kabeya umwe mu bunganira baregwa yabwijwe rya Amerika ibibazo bigaragara mu gutegura dosiye hifashishijwe ikoranabuhanga
uranyi badashoboye kuba bategura dosiye mu buryo bwimbitse kora yuko no kujya gusoma kuri machine ni ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga impamvu y'ikibazo cy'impapuro nuko ari dosiye nini irimo impapuro 1400 ibyo bintu rero kugira ngo bitegure byose bisaba yuko gibuze habaye impapuro ariko so niba abantu bose badashoboye gusoma noneho umuntu akabafunze agomba gukoresha iyo nzira y'ikoranabuhanga urumva yuko ubumenyi bwe niba buri hasi ntago byamufasha kuba yabitegura neza saha imwe iyo ntagihagije rwose iyo umuntu ategura urubanza cyane cyane iyo urubanza uregwa ibintu birimo uburemere ushobora kuba wakatirwa igihano cyo gufungwa burundu mu buzima bwawe bwose
Ubushinjacyaha bwavuze ko kubonera impapuro buri mugororwa zigera ku mapaje 1400 ngo ahabwe dosiye ye bisaba amafaranga menshi leta itateganije kuba hari abagororwa basaba mudasobwa zabo nabyo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butavugira urwego rw'amagereza ko byagorana gucunga umutekano muri gereza mu gihe abagororwa baba bemerewe gukoresha mudasobwa umucamanza yafashe umwanzuro ku rukiko rugiye guhuza dosiye zose zigahabwa abunganira abagororwa nabo bakazazigeza ku bagororwa babifashijwemo n'imiryango yango ya umucamanza yafashe umwanzuro wo kwimura urubanza itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 ni kunshuro ya kabiri urubanza rw'abaregwa ibyaha by'iterabwoba rwari rubaye kunshuro ya mbere ubushinjacyaha bwari bwagaragaje icyifuzo cy'uko urubanza rwabera mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu icyifuzo kitakiriwe neza n'abaregwa bo bifuzaga ko urubanza rwabo rwabera ku karubanda hari hanagaragajwe ko abana bari muri urubanza rw'abantu 50 bari gwiterabwoba bajyanwe kwabo bakabwo nishwa n'inkiko zihari inzitizi ya nyuma ari yatanzwe yagaragaye mu iburanisha rya mbere yerekanaga ko abaregwa bamwe batari bafite ababunganira iki kibazo nicyo cyonyine urukiko rwasuzumye maze abaregwa 17 batari bafite abunganizi bigaragara ko bababonye nubwo umunyamategeko umwe yagiye ahabwa abo yunganira bagera kuri 5 ikintu abanyamategeko bagaragaje nk'imbogamizi basaba ko byibuze bajya abunganira abantu batarenze 3 kuva iki kibazo cy'iterabwoba cyatangira kuvuga mu Rwanda abantu 5 bamaze kwicwa n'igipolisi barimo 3 barasiwe mu mujyi wa Kamembe ndetse n'abandi 2 biciwe mu mujyi wa Kigali umwaka ushize Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve ku makuru mu Rwanda tuje mu Burundi uburongozi bwa komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura butera kamo abubakanye bidaciye mu mategeko gushikira inzego zibijejwe kugira zibatunganirize umuhanuzi wa mustanteri wa komine Kanyosha ajejwe iby'intwaro n'imibano asigura ko ivyo ari bikogwa barimwo biri mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu risubiza agateka umukenyezi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
Kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu burindwi hatonda ku biro vya komine Kanyosha abakenyezi baje gusaba ko bandikisha ubugeni n'abagabo babana bidaciye mu mategeko abo bakenyezi bavuga ko bitavye kamo k'umukuru w'igihugu Mufasoni Nahimana Claudine n'umwe muri abo bakenyezi ijwi rya Amerika rya Musanze mu Ruyaga ku biro vya komine Kanyosha
Jewe urabona aka kamo katewe ko kwandikwa urabona abandi bagumye baza kwandikwa urabona twe ntitwari bwandikwe n'uwo mutamba rero urabona twagiye tubona umukuru w'umutumba atuzanira convocation ngo twitabe ngaha ku biro bya komine
Umuhanuzi wa mustandaro wa komine Kanyosha ajejwe iby'intwaro n'imibano yemeza ko muri iyo komine rusasuma rwakozwe mu mwaka uheze wa 2016 gwerekanye kwingwa ibihumbi n'ibihumbi zari zubatswe hatisunzwe amategeko Ladislas Baziruwiha atanga umuco kuri ico kibazo
amatati atari make mu ngo n'imijyango arahari amenshi akaba afatiye kukungene abakenyezi ubu bahagurutse kuvaho bumviye ko hariho itegeko libakingira na cyane cyane bajye bari babanye bidaciye mu mategeko ubu baratwitura cyane kugira ngo tugondoze abagabo babo babandikishe nk'akarorero no babwira ko mu 2016 mu ntango z'uwo mwaka twari dufise ingo zishika 3,850 twashoboye kwegeranya zazibanye bidaciye mu mategeko aho hari abana batanditswe bashika 8,360 murumva ko rero igikorwa kihari abo bose twategereje kubahimiriza kugira ngo bitabire uwo mugambi w'ukubana biciye mu mategeko w'ukwandikisha abana
uburongozi bwa komine Kanyosha busaba begwa n'ico kibazo kwegera igisata ca komine kijeje kwandika abashaka kugira ubugeni bakiyandikisha kugira ababane hisunzwe amategeko naho harabitavye ako kamo mu meza biraheze bakubakana biciye mu mategeko hariho abakinana akarorero na kumukenyezi na Himana Claudine wo muri zone Muyira yubakanye n'umugabo yapfakaye abana b'uwo mugabo nibo bamubereye intambamyi kuko badashaka ko yubakana na se amaze kuvyara umwana umwe kuri uwo mukenyezi nta kindi asaba atari uko bandikisha n'uwo mugabo
rero urabona umukuru w'umutumba niwe yatuzaniye iyo komvokasi urabona twagarutse rero mugabo abana be bapfuye kubona iyo komvokasi yo kwandikwa baciye bahaguruka ngo ntibemera ko twandikwa iyo komvokasi itaraza nta ngorane zariho
wewe usaba ikintu mose
icyo nsaba muri byose je nsaba ko twubaka kuko niwe yanzanye jenze kubaka rero nshaka je ko twubaka nko yari yabigize
umuhanuzi wa mustandere wa komine Kanyosha ajejwe iby'intwaro n'imibano asigura ko kwandikisha ubugeni bifite akamaro kanini baba bakenyezi cyangwa ibibondo bibarutse
bwa mbere iyo umukenyezi ari mu rugo atandiswe nta tegeko na rimwe rimukingira mu gihe rero amaze kwandikwa burya yituye inzego zitezwa kumutunganiriza zisunga ayo masezerano bafitaniye yemewe n'igihugu hanyuma bamurenganure abakenyezi rero bahagurutse kandi turabona ko tugize ku ntambwe ishya
ku rubyaro hakunga uko naka
ku rubyaro amategeko atekanya ko imbere y'uko uwo mwana yakigwa mu mavuriro ya leta atezwa kwerekana urupapuro rwemeza ko yamubyaye ku mugabo azwi n'amategeko
abatumba ko kamo baguma bahimirizwa nk'uko bivugwa na Redislas Baziruwiha avuga ko bibaye ngombwa hazukoreshwa amategeko mpana vyaha ivyo biruko mu gihe mugashuka ko mine Kanyosha hari abagabo bane bavuga ko bamaze amezi abiri bapfunzwe bagirizwa ko banse kwandikisha n'abagore babo baza baravyaranya abana nitwaronse mustandaro wa komine Kanyosha Jean Berki Masimunzerere ngo tubwire nimba ifungwa ryabo bagabo mugashuka komine mu kiringo cy'amezi abiri ryemewe n'amategeko muri yaga rwa komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka turacari mu Burundi imiryango 940 ku mutumba wa Muremera zone na komine Giheta ivuga ko yanyazwe amatongo na komine Giheta hamwe n'ishira hamwe rya leta rigwiza imbuto isabu abanyagihugu bamenyesha ko bamerewe nabi n'inzara izuri nzara mu miryango yabo kubera kubura aho bakubita isuka ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Fidel d'Antoine Sabimana mu Giheta
Ayo matongo y'imiryango isaho komorezwa arahitwa indebe ku mutumba wa Muremera zone na komine Geti ntara ya Gitega ico kiya cha ndebe gifite uburinganire bwe gitari 50 cahora ari kigega co mu kirimiro kikiri mu minwe yabo banyagihugu nkuko abahora bakirima babivuga
zari ndimiro ziteye igomwe noho bimburire amashaka uburo ibigori biharage cavamwe indya nyinshi hari majepfo ku nkombe bahari mamashu ibiraya byinshi byaduga Gitega byava harya nyishi zahora ziduga Gitega izindi zishi Bujumbura babirimira ngaho none ubu nta na kimwe ubwo n'urukangaka bijya n'ibyatsi bitiri zigangori nta kintu kihari ngaho urabona n'ishamba gusa
Imana irambona Yozefu umwe mu baserukira abanyagihugu aratubwira uko baronse
ayo matongo yagazuwe kera cyane n'umuganwa yitwa Mboneko niwe yatangwe gukora igikorwa cyo kugazuza ubwa mbere mu nyuma niho haca haza umuganwa Ncanyi abariwe bira kunyene gukora icyo gikorwa cyo kugazuza ayo matongo hari hakiri ku ntwaro ya cyane hahava haza umuganwa ariwe yabaye mu baganwa ba nyuma Nkeshimana Gasupari ayo matongo yari gwacu yagiye gukugwa igihe bagiriye amatora yo mu muzamiro 32 hacyasubira rero ba burugumese zina rya ba musitante ryari bwa mu burugumese wa mbere yatwaye ino komine yitwa Manirakiza Karoli ayi matunga gumyara y'abanyagihugu kubandanya muzamiro 8 ba musitante bagenda bakurakuranwa
amatongo ya mbere banyazwe n'ishiramwe rya leta rigwiza imbuto izabu mu mwaka w'1982 bababwira ko bagire babigishe kurima igitegwa cy'umuceri nkuko tubibwigwa na Manirambo na Yosefu ari mu bavuga ko banyazwe
aya mbere twayanyazwe mu 82 ayanyazwe mu 82 baje batubwira yuko baje kutwigisha kurima igitegwa cy'umuceri imyaka 3 bamaze kutwigisha imyaka 3 iyo myaka 3 iheze aho hantu ntibahadusubije
ikindi gice cico kiyaya cyanyazwe mu mwaka w'1996 mu gihe cy'intambara naho Imana Yohani numwe mu baserukira imijyango ivuga ko banyazwe
wa Mustanhere Rusake Yosefu yitwaje igikenye kuko yisunze intambara ziko zirabera muri ako karere cyane cyane abasirikare ntubanyagihugu bashwaye muri iyo myaba bariko baririmira aho kubandanya ivyo yarize atumbere yaciye yinyavya ahita abasirikare 8 baca batera mu banyagihugu barabirukana ari naho babafata bakabagirisha bya furambi abana baburiza abanyina barabanyaga amasuka abandi bahungira mu mbizu bya ezini sanswe ihari niho rero ibararyagwa barakubitwa barashaya bamwe baragirwa ibimuga abandi barapfuye
abanyagihugu bari tu inzego zitandukanye z'ubutungane baratsindereye mu matongo ariko kuyashikirizwa kiracari kibazo cakananira abahinga nkuko bivugwa na Manirambo na Yosefu ari mu baserukiye abandi mu ubutungane
nikuri ubutungane bwobwo bwaraciye imanza ugutisunze ivyubahiro canke ubutoni ariko rero icavyononye nakagaye bagaya twebwe abantu banyarucari guko twebwe ataco tumaze ntitubona rero ingene izo manza zoguma tubohwa amaboko imugongo amasentare yose agenga ivyamatongo mu Burundi barayahetuje barirekanye uko ayo matongo ari abanyagihugu
nkuko biboneka mu rubanza rwaciwe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2019 urubanza rwasomwe na sentare icimanza za leta ishashi gitega senari yari yasavye izabu gusubiza amatongo canke itanga ikiguzi kingana ni miliyoni 500 kuri abanyagihugu ku matongo yanyazwe na komine Giheta iyo senari yasavye komine kuyasubiza atacirinze gusaba komine Giheta yarunguruje gushika muri senari na yinyuzwa ariko yagumye itsindwa komine Giheta ntiyahagarikiye ngaho yarandikiye umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo afate ico kibazo mu minwe ariko nawe yarahebuje komine Giheta mwikete inimero 550 akarongo gatambitse 10 97 akarongo gatambitse CAB akarongo gatambitse 2016 byanditswe ku inekerezo 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 rikandikwa na Emelo Hantin Kanyana mushikiranganje w'ubutungane yasabye umushingwa amanza wa leta ntiraba master kwemera urubanza rwaciwe n'amasentare atandukanye abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ngo urubanza rwaciwe n'amasentare rushigwe mu ngiro baronko bakubita gasuka Alexis Manirakiza musitaneri wa komine Giheta twamurondeye kugira ngo agire ico abivuga ko telefone yiwe ntiyayitavye amakuru twavuye dukura mu Giheta nuko musitaneri Manirakiza aheruka kugira isanganya ry'imodoka akaba amagara mu kitse mu Giheta mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Bere yo gusoza aya makuru tubibutse ko twababwiye ko umukinyi w'icyamamare wa sinema Ben Affleck yatangaje ko yarangije amasomo yo kumufasha kureka inzoga zari zaramugize umugaragu wazo ibi Affleck usanzwe afite amateka yo kunywa inzoga nyinshi yabitangarije kuri rubuga rwe rwa Facebook kuri uyu wa gatatu
twababwiye kandi ko Boris Johnson umushikiranganje w'ubwongereza jejwe imigendranire n'amahanga yabwiye umukuru w'igihugu cha Somalia kuri uno munsi wa gatatu ko igihugu ciwe ciyemeje gufasha gukomeza umutekano wa Somalia no kugwanya amapfa ari muri gihugu aho ni mu gihe yari imogadishu mu rugendo rutari rwatangajwe
abantu bagera kuri 25 bishwe bahitanwe n'igisasu cy'umwiyahuzi mu murwa mukuru wa Syria Damascus mu nzu urukiko rukuru rukoreramo inshuti mwese mwarimo duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema
na Oriane Tangishaka nanje ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza